Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika. Ambassador w'u Rwanda mu Bwongereza hanebagura gahunda ya leta y'Ubwongereza ku kibazo cy'abimukira.
We should have a long-term idea. We should have a long-term policy.
Bakwiye kugira gahunda ihamye y'igihe kirekire kugira ngo abantu badahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya mu Bwongereza.
Amajwi ya Johnson Businge ariko asubirwamo na Temistocle Mutijima. Muraza kumva inkuru yuzuye ku vyerekere rero Johnson Businge aserukira u Rwanda mu gihugu c'Ubwongereza ku kibazo c'abimukira. Muri Mexique inyubako y'ishengero rya Katolika yasenyutse yahitanye abantu bagera kuri 10 ikomeretsa abandi 60. Naho muri Misiri ababa 40 bakomerekejwe n'umuriro wadutse mu biro bikuru vya police biri mu buraruko bw'ico gihugu navyo nyene twabibateguriye mu mpera y'ano makuru. Tunabafitiye n'inkuru y'umuryango uri mu vyishimo inyuma yuko imyaka 64 irumanye abavukanye batabonana barasubiye guhura kuri ijwi rya Amerika. Muze kuba hafi y'amaradio yanyu tubafitiye inkuru yuzuye. Nongere ndabahe ikaza abasirikare bakoze kudeta muri Niger bemeye ikiringo mfata kibanza cy'amezi atandatu bongera baremera kwa Algeria iba umuhuza mu kubonera inyishu ibazo birajishinga abanyagihugu bico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na Fidel Niyongabo.
Prezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune yashinze umushikiranganji ajejwe imigenderanire Ahmed Attaf kugendera igihugu ca Niger mu gihe ca vuba mu ntumbero yo gutanguza ibiganiro n'impande zose zegwa n'ikibazo. Kuri uyu wa mbere abategetsi ba Algeria batangaje ko kuba bemeye kuba abahuza ku kibazo ca Niger bizokomeza kurushiriza inyishu ya politike muri ico gihugu. Avuze ko bizotuma inyishu ikiye mu mahoro itogwa ku nyungu y'abanya Niger n'iy'akarere kose ko muri Afrika mu burengero. Mwitangazo kuri uyu wa mbere abategetsi ba leta ya Niger bavuze ko leta y'igihugu cyabo mu mpera z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka yatanze isango y'amezi atandatu y'ikiringo mfata kibanza. Muri ico kiringo impande zose zegwa n'ikibazo cya politike cyo muri Niger zizorondera kumvikana ku bibazo byose mu gihe ataruhande na rumwe rukumiwe.
Fidela Niyongabo urakoze duce tubandaniriza muri Ukraine aho mushikiranganje ajuje imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu. Dimitri Kuleba yatangaje ko yemera yuko leta zunze ubumwe za Amerika izoshora gutora inyishu zikenewe mu ntumbero yo kubandanya guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare. Turacaye kumwe na Fidela Niyongabo.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire y'umuryango w'umwe bw'Uburaya Joseph Borrell, Dimitro Kuleba yatangaje ko Ukraine yagiranye ibiganiro bikomeye n'abashingamateka n'abakenguza amateka b'abademokrate n'abarepublikani ba Amerika. Kuleba yemeje ko kuba batategekanije imfashanyo igenewe Ukraine mu itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu kiringo cy'iminsi 45 iri imbere yemejwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije atari hinduka rikomeye mu migambi y'ubufasha igihugu ciwe. Dimitro Kuleba yavuze ko igihugu ciwe kitabona ko imfashanyo ya Amerika yahagaze kubera iki gihugu kibona ko idakenewe gusa ku vyerekeye Ukraine kwikenewe kandi no ku nyungu zacu bwite. Kuleba yavuze ko iyo mfashanyo ikenewe cyane mu ntumbero yo kubahiriza umutekano mu makungu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'umwe bw'Uburaya Joseph Borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko Amerika izotora inyishu yerekeye kubandanya gufasha Ukraine. Umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru ku Burusiya bubona ko hazogera igihe ibihugu byo mu burengero bw'isi bizorambigwa. Yamara yavuze ko yiteze ko Amerika izobandanya gufasha Ukraine.
Twandaniriza muri Mexico inyubako y'ishengero rya Katolika yaraye isenyutse yahitanye abantu bagera kuri 10 ikomeretsa abandi 60 hariko habera imisa ejo kwa Mungu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Abategetsi bavuga ko mu basize ubuzima muri iryo shengero riri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mexico harimwo abana batatu. Abajeje gutabara imbabare barabandanye kurondera abo inyubakwa yoba yaguye ko bakiri bazima canke ibiziga vy'abitavye Imana. Musenyeri Jose Armando Alvarez wa Ekleziya Katolika muri diyosezi ya Tampico avuga ko iyo nyubakwa yasenyutse igwa ku bantu bari imbere gusangira. Avuga kandi ko abantu benshi bari bitabiriye iyo misa kugira babatirisha abana babo. Umwe mu barokotse yari yaguwe ko n'impome yabashije kurungika ubutumwa bwa telefone ku bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare bahava baratora ikibanza yarimwo. Abategetsi bavuga ko isenyuka ry'iyo nyubako ishobora kuba ryatewe n'iyubakwa ry'iryo shengero ritakozwe neza.
Oriane, urakoze muri Misiri naho ababa ba 40 bakomerekeje n'umuriro wadutse ku biro bikuru vya polisi biri mu buraruko bw'ico gihugu.
Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakomeretse bavuriwe muri ico kibanza nyene abandi batwagwa ku bitaro. Abategetsi bavuga ko bitaramenyekana neza icatumye uwo muriro waka kuri iyo nyubakwa iri mu karere ka Ismailia. Imiduga yo mu bwoko bwa Musayabaniha ishika kuri 50 hamwe n'indege zibiri vyarungitswe muri ico kibanza gutabara. Imiriro minini nk'iyi iramenyerewe muri Misiri kubera inzego zibijejwe zidakurikiranira hafi iyubahirizwa ry'amategeko agenga ugukingira ubuzima bw'abantu n'imiriro. Iryo sanganya ribaye mu gihe mu kwezi kwa 8 mu mwaka uheze uwundi muriro wadutse ku ishengero riri ku mugwa mukuru Cairo uhitana ubuzima bw'abantu 41.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Ambassador w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge aranebagura umugambi wa leta y'u Bwongereza ku kibazo cy'abimukira. Ibindi kuri no nkuru na Venus Tanshimirimana.
Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'umuryango Led by Donkeys wamufataga amajwi atabizi, Ambassador Businge yavuze ko ashyigikiye gahunda yo kohereza mu Rwanda abimukira n'abasaba ubuhungiro mu Bwongereza, ariko yavuze ko Ubwongereza bukwiye kureba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo. Ati nabwira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'Ubwongereza kubibeshya cyane.
Bakwiye kugira gahunda ihamye igihe kirekire kugira ngo abantu badahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya mu Bwongereza. Kubera ko magingo ya abantu benshi ntibaza hano kubera ko hari intambara mu bihugu byabo. Oya, baza kubera ko nta yandi mahitamo bafite. Baza kubera ko nta mizero y'ejo hazaza bafite. Nibikwiye ko iki gihugu gikomeza kwifata nk'aho ari cyo cyakiri impunzi neza, kizigirira impuhwe, kizirinda, kizifasha. Bashyize mu bucakara za miliyoni z'abantu mu gihe cy'imyaka 400. Bashenye Ubuhinde, bashenye Ubushinwa, bashenye Afurika.
Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnston Businge yakomeje avuga ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ari intambwe ikomeye mu gushakira ikibazo cy'abimukira umuti ukwiye. Nibutse ko aya majwi yayafashwe atabimenyeshejwe mbere. Uyu muryango Led by Donkeys wamugezeho unyuze ku witwa Fen Saunders yo buri kigo Chelgate cyagiraga inama Johnston Businge igihe yari Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda. Yavuze ko ibyo yabwiye umunyamakuru wamufashe nawe amajwi atabimwemereye yabimubwiye nk'umuntu ku giti cye ko atavugira leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo yavuze ko atayivugiraga. Ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yatangaje ko bagikomeye ku mugambi wo kohereza impunzi mu Rwanda kandi ko bazakomeza kusobanura mu nkiko. Urukiko rw'ubujurire rwemeje mu kwezi kwa gatandatu ko iyo gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda idakurikije amategeko. Icyemezo leta iyobowe na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yavuze ko izajuririra mu rukiko rw'ikirenga.
Ha Amakuru yacu tuyabandanirize mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo barimira mu nkengera za parke Kama ya Ruvubu basaba kuronswa inshumbusho kwera ibikoko vyama vyononye imirima yabo. Inkuru ya Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi muri somerwa na Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda.
Abo banyagihugu babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashima kurimira hafi y'ugo ruhongore kubera ko hamera cane gusumba amasiba afise, bakababazwa n'uko ibikoko bibonera ariko ntibashumboshwe. Uyu numwe mu barimira mu nkengera z'ugo ruhongore rwa Ruvubu.
Turarima ibikoko bica biza bikona kibazo re dufise twonewe ntituronkaho tuvugira bwa twebwe hari nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko wewe bamufashe bamuca umunyororo nyina kora impimba bwa twebwe twonewe hanumwaronka agash umbusho ibintu byiho byonye uno mwaka aho ntanuwari ibikoko byose zarabimaze kabisa
no muntu wari ku mutumba kibingo baremeza ko barimira hafi y'uruhongore Kama wa Ruvubu barima ntibimbure. Matias Bucumi umwe mu batowe kuri uwo mutumba avuga ko we n'abarongoye bagerageza kurinda ibikoko imirima yabo naho uburyo bakoresha atakinini bufasha
twe duhora dukingira mu kuharira tukaza turazihinda zisubira kubaka imiganda udice turaramo kugira darira imbogo tuzi turazihinda nukwamira nyene n'ururimi gonyene tugatera amabuye n'ibinombe vaho hanyuma zikiruka canke tukagira guti nk'umuriro ugishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi gishira zikakibona mu gihe imbogo zica zigenda.
Ibyo biruko mu gihe hagati y'imirima y'abanyagihugu n'ugo ruhongore rwa Ruvubu hari kirere kingana n'ikilometero zone tampo mu Gifaransa, ariko ico kirere nticubahirizwa n'abarimyi nk'uko bivugwa na Make Bakunda Intwari ajeje ugo ruhongore ari naco gituma ibikoko bibonera imirima.
Haratekanijwe yuko hagati y'akarimbi ka park n'imihana y'abene gihugu haba hariho zone tampo ikilometero mugabo dusha twisanga babene gihugu barima bagakoza ku karimbi aha naho usanga mbere rimwe neza ari ntambamye kuko usanga batse barimo baseregeta binjira muri park. Ukubura zone tampo bituma ibikoko bitagira umwitegenzi bigisohoka park bico bishikira mu mihana y'abene gihugu mwibiteko nanyene barategekanya yuko izo metero zoja ariko urumva nakantu kagihaze
nayo kubijanye n'ishumbusho aba babone we basaba wajeje uruhongore rwa Ruvubu abona ko hari hakwiye gushigwaho ikigega kibigenewe nk'uko itegeko rigenga amashamba mu Burundi ribivuga.
Itegeko rigenga amashamba ryategekanye n'ikigega fonds forestier mugabo gushika uno munsi itegeko rirabivuga mu gihe n'ikiraja bivanye n'intunganyo nshasha araho usanga rero abene byo kwicira kigega kitaraja bashobora kubura n'ingene botunganiriza ahubwo tugasaba leta yuko yodufasha icyo kigega kikajaho kugira ngo hamwe byoshika hakakira uwononegwa ikigobe peye gishobore guca cikora kwica kigega byango byoroha.
Ikigega bidakunda ko kijaho muri kino gihe nkuko bivugwa n'urongoye ikigo OBPE kijejwe gukingira ibidukikije. Bireke Masiya Tungimana umuyobozi mukuru w'ico kigega ku rwego rw'igihugu ahamagarira nyabuna abo barimyi kwirinda kurima ibitegwa bimotera ibyo bikoko.
Ikigega sinzi iyo coza kiva ariko ku banyagihugu bidoga twe tumatiho turabahanura ariko nk'ibitego usanga bituma bijya bikoko bisohoka nubwira nk'igitegwa cuburo n'igitegwa cy'umuceri cyane cyane ibikoko by'imbogo biramotegwa cyane n'ivyo bitegwa twa madubana bene igihugu cy'ivyo bitegwa aho hantu babereka kubirima bakabima kure yahana rubibe n'iyo shamba aho hamwe rubibe n'iyo shamba bakarima aho ibindi bitegwa atakibazo bishobora gutera.
Uruhongore Kama rwa Ruvubu rukora ku makumine umunani intara ya Karusi Ruyigi Cankuzo na Muyinga nk'uko Make Bakunda Intwari ajeje urwo ruhongore Kama abivuga rurimo ubwoko 44 bw'ibikoko 80% by'ibyo bikoko harimwo imbogo indonyi ingeregere n'ibindi bikaba birisha nk'uko wajeje uruhongore Kama rwa Ruvubu arangiza bivuga.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ya nkuru nari nabemerera nk'itangura mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajepfo mu karere ka Nyanza hari imiryango y'abavukana mu ndimwe bari bamaze imyaka 64 batabonana kwera amateka u Rwanda rwaciyemo. Ijwi rya Amerika ribicishije mu kiganiro Agasaro Kaburaga ryahuje abo bavandimwe mu ndwi iheze igihe bahura Eric Bagirubusa yari ahari n'umunsi waranzwe n'amarira y'ivyishimo kubahuye.
Urwo rusaku rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kaga tabaza ahubwo bumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze u Rwanda.
Niko waburiye hariya no kandi mwizwe ni Niko urijijwe n'iki ngaceceka turahari wangane turahari ceceka
turi mu mudugudu wa Nyagatovu akagari ka Kavumu umurenge wa Busasamana Inyanza hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda. Mu bavandimwe bahuye ku isonga hari Madame Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzanne Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko bavukana kuri se na banyina batandukanye. Abavandimwe ntibarashira impumu.
Yewe badata batwese we utuburiye hafi aho koko aha hafi Hamba, suni kwa dawa sana na Maria. Urinda kurira, sinuni kugiesi. Urinda kuvuja kurira, biuri ra koko, tura haha. Hanga hiyo, hanga guau. Tura hari wumbura. Aba nubere ni asi njia barahari, nubere ni na barahari, na ni dacha. Ariko nafashaga karamu kandika mumaguza n'umubari
abantu bakora akazi gakomeye ngenda ndabakunda cyane
ye mwana w'umujwe nikoye ndese ni watu niko musobeka utuburiye aha ngaha hafi
nta kibazo
hafi aha ko unye tari hafi yego mwana wanjye
Mu mwaka w'1959 Simioni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana. Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri Bucura ni Madame Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro gasaru ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntago mfite ikintu cyo kuvuga kirenze gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane birandenze birenze ubwenge bwanje. Ntago ndashira ubwenge kugihe ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akeka kuri kurota?
Ntago ndimo kubibona n'ukuri kuko ntago ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve indimwe kwa papa gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari twenyine. Ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho nta wundi muntu ubaho numwe. Numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze imyaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu. Turacyari na Mutsobekazi.
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha nkacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi nkagerageza kuza ariko simbo nunzana bikanci intege aho numviye rero ikiganiro cyo kwijwi rya Amerika gasaro kaburaga nange ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mpfe kureba byo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze ni bitangaza by'Imana sinzi ko nabivuga
umukecuru Suzana Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko yasigaye mu Rwanda uyu yadutekerereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga
narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika narabyiyumviye mbyumva sanuri mutuntu twudutotsi ariko radio nari nayifunguye noneho numvise amazina ya sogokuru ndegukanicara ku buriri buriya mwana avuga amazina ya sogokuru ngaba y'icondo na nyiraburu numva ni sogokuru na nyogokuru noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana numva ni gyewe mwabagabo bwatinze gucya ngo mbivuge nta muntu ntabibwiye nibwo nabyukaga karembwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye abakobwa ba papa banshaki badushakishije bajakishije umuryango ubwo rero irikora nabuhanga ririza cyane yahise ahamagara Kigali ngo ashaka inomero zawe ngo uzu yitwirike bagire ubusa noneho uwo yazatse ni waje kumaniza Venusite nubwo ati zose mba ndazifite reka ahubwo ngo uhiza Venusite noneho rero Venusite uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu bwarikiye Venusite aramamagara aranyibwira ndambwira ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda byiza ukora nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati wera twiyumviraga kuko yanamubwiye ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva naramwumvaga kuko naranezerewe nta wabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe naranezerewe narabivuze uwari we wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka nababwiye ko nabonye abavandimwe
hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
ubuse ntimubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubuse nabasha kubivuga ndabyishimiye ndamukunze mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi tuzamubona yatubyariye abakobwa beza nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye musobekazi ntabwo nabona uko mbivuga
bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo niwe wafashe ya mbere akomanga hirya no hino nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi rya Amerika kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe afitiye ubutumwa bakurikiriye radio
icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza icyambere cyo itugezaho ibiganiro byiza icyakabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi yimpamo ijwi rya Amerika narishishikariza ndetse n'utararyumva kwagiyumva radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaba twongiye kubona umuryango ba mama wacu barapfuye ndishimye cyane ko nongiye kubona mama wacu umuntu uvindi mwe na mama nkibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaye abantu ndumushoferi ne natwaye abantu aho twiriye tuzengurukana basabye uruhushya ndabwira nti mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasaro ka Buraga nitugera muri quartier aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba barankundiye tuzenguruka za Gikondo Remera tuzenguruka Kicukiro igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda X ndababwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri Igikondo nakateje imodoka baranyemerera ndababwira nti ntago nagenda ntamubonye naragiye musanga kukaza aho yakoreraga agisohoka murebye nese mwibwira kubera ko nabonye asa na mama turasuhuzaga turishima yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize
ubutumwa bwa Nsabibana ntiburi kure y'ubwa nyina wabo
bikomeye cyane ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha ntabwo ari ukubeshya ni ibintu bikomeye ubu tuvugana mpagaze aho inyanza papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu nabonanye n'abakuru banjye nabonanye n'umuryango wanjye abahari bo nababonye n'ukuri ndishimye cyane bikomeye kandi nibo bahumuje nabo
nyuma yo guhura n'abavandimwe umukecuru Suzana kuri ubu ufatwa nk'umukuru w'umuryango aratangaza ikigomba gukurikira.
Mu rwego rw'umuryango nta kiza tubaranye ngiye guteranya umuryango. Tugira icyo tuvuga ku bakobwa bacu. Ngiye mukuru ndi mbyaro ya data ya gatanu, abo nkurikira barapfuye n'abankurikira barapfuye, hariho umwe ariko ubu ngiye guteranya umuryango tuganire ku bakobwa bacu. Basi Imyoni Gakwaye ndamwishimiye, turamwishimiye umuryango uramwishimiye.
Abadukurikira ku ijwi rya Amerika nababwira ko urwo ari rwo rugendo rw'aba bavandimwe bari bamaze imyaka isaga 60 bataziranye, n'abandi mutarabonana abagihumeka nta mpamvu yo kwiheba, dufatanyije byose biracyashoboka.
Nuko rero ijwi rya Amerika, murumva ko umuririmbyi avuga ko hariho abo yabereye igisubizo inyishu. Uwo muryango Eric Bagirusa tubwiye wahuye nyuma y'imyaka 60 nini, wo kumva gute ubonye wawe utabonye inyuma y'imyaka 60? Uwo mubwira iryahe jambo, ubwira iryahe jambo abo bavukanye bahuye inyuma y'ico gihe cyose, ni kubakeza nta kindi. Hama ku ijwi rya Amerika, nawe ukaba hari ico yagufashije, haba guhura n'uwawe inyuma y'imyaka yaba umwe yaba meza ngahe biciye mu gasaro kaburaga, urashobora kutwandikira ukatubwira uko wiyumvise, ukagira ico ubwira ijwi rya Amerika. Imeri yacu ni radio yacu @gmail.com. Hashobora no kuba ikindi kintu ijwi rya Amerika ryakumariye atari guhura n'abawe, inkuru wumvise ikagufasha mu vy'amagara y'abantu, hari nko ikiganiro bungabunga ubuzima tubashikiriza, ushobora kuba waramenye ingene wifata neza biciye muri ico kiganiro. Tubwire twakumariye iki mu vya politike, ivyo wamenye amakuru wamenye yakumariye iki mu vy'ubutunzi, ivyo twagutangarije vyakumariye iki mu vy'imibano, vyakumariye iki? Dukora kuri vyinshi ivyo bisata bitandukanye, hari ico ijwi rya Amerika ryakumariye mu buzima bwawe? Twandikira utubwire radio yacu @gmail.com kumenya ko hari bihinduka mu buzima bw'abatandukanye biciye mu majwi y'amenyeshamakuru bacu, biciye mu biganiro vyacu bitandukanye. Niko gahembo tubarindiriye ko nk'abakunzi bacu. Nuko rero reka ndabasigire kano karirimbo Radio Ijwi rya Amerika, nako nyene twagahawe n'umukunzi wacu yakaturirimbiye ahagaruka ku bitandukanye Ijwi rya Amerika yaterereye. Mubandanye kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu. Turongera samoya n'iminota 30.
Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Umyaka imaze isambirana, ivyiza gusa nivyo vyayiranze, n'ibiri imbere ntanyeka ereko izorushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanya jirugu yo yabayi isubizo chachu. Radio Ijwi rya Amerika yabayi isubizo chachu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabayi isubizo chachu. Yeah.
Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakira umwana ushakisha ababyeyi bamukuye mu kigo cy'imfubyi ariko bakaza gutandukana.
Yabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru.
Umubyeyi ushakisha umwana we wavutse yaragiye ku rugerero muri Congo.
Nari mu ntambara muri Congo, hanyuma hari umukobwa nyamukuraha turashakana, tumaze gushakana intambara za kudutandukanya basubira iwabo.
Ndakira kandi umubyeyi waburiye umwana mu mayira abiri yahitwa kumubuga.
Twari tugiye kugera kuri komini ya Mubuga neza, noneho ikirewo hari nk'imbere tutaragerayo agwa muri iyo kiguni kikuru kicyahinda kigikireho. Shaka gasaro kawe muzaa.